VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni saa 12 z'umugoroba I Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi turi kuwa kabiri tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016 hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema mbanze nifurize abagore bose ku isose aho batwumva umunsi mwiza w'abagore n'abakobwa umunsi mpuzamahanga wizihijwe kuri iyi tariki ya 8 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2015 tubibutse ko twumvikanira kuri FM 94 n'ibicyenda na FM 95 n'ibice bibiri aho ni mu Burundi naho mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu na ndetse no kuri radio inshuti ya bose ariyo City Radio abifuza kutugeza ibitekerezo mwadusanga ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA radio yacu naho kubafuza kutugezaho ubutumwa kuri WhatsApp nimero yacu ni 001 202 441 9931 ku rubuga rwacu rwa internet mwadusanga kuri www.radioyacu.voa.com muri aya makuru uyu munsi abahanga batatu b'umuryango w'abibumbye bari mu gihugu cy'u Burundi bareba uko ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu cyifashe mu gihugu uyu munsi nibwo basoje uruzinduko rwabo aba bahanga ni Christophe Haines wo muri Afrika y'Epfo Maya Sahil Fadel wo muri Algeria na Pablo de Greiff wo muri Colombia mbere yuko basoze urwo ruzinduko izo ntumwa zigenga zishinzwe gukora nketi ku Burundi zagiranye ikiganiro n'abanyamakuru umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza yarahari.
Ego me edirwe n'ankuvuze muri cyo kiganiro izo ntumwa zidasanzwe cyangwa abahinga badasanzwe bariro gatya kazi na muntu bavuze yuko mu bisanzwe iminsi yamaze ngaha mu Burundi ngo batavuga yuko ibintu biyangara iyo byavuzwe na Sahil Maya ariko acayongera ko ati nubwo twavuga ko ibintu bitayangara Uburundi bugeze mu mayira abiri yavuze ko aya mayira abiri kugira ngo Burundi buyavemo ari uko ikintu gikenewe ari ibiganiro bihurikiyemo bose ata muntu n'umwe bikumira nayo ku bwa Pablo de Greiff yagize ati mu Burundi abantu biga ikibazo cy'u Burundi mu bijyanye n'ihohoterwa rya kiremwa muntu n'ibijyanye n'ukuntu agatya akazi na muntu kotegerezwa kubahirizwa n'ibindi bitari bike ati nuko abantu badakwiye gufatira gusa kuri ibi byabaye kuva mu mwaka uheze ati abiga neza bakwiye kwiga kuva muri kahise kuko ukudahana mu Burundi kubwiwe ngo niho kwatumye haguma haba ukwisubiriza ku gukorwa kw'amabi acasaba yuko nako acavuga ko bagiye gusaba bene bagenzi be yuko hano mu Burundi ikintu cyotaba gukorwa cyane ari uguhagarika ukudahana kukavanwaho kugira ngo kazoza ku Burundi ntigasubire kwibonekezamwo amari atewe nuko kudahana umuhinga nawe yavuye aturuka mu gihugu cya Afrika y'Epfo ariwe Christophe Haines yamenyesheje yuko mu byo bagiye baraganira n'abantu batandukanye kandi ngo babonanye n'abantu bamwe mu bakorewe amabi ko by'ukuri mu mwaka uheze habaye kuva mu mwaka uheze mu Burundi habaye ubwicanyi haba abantu banyuruzwa hongera haba abantu bahohoterwa ibyo twita torture mu gifaransa yavuze ati ntitwaje ngaho kugira ngo tuvuge ibitigiri ibi n'ibi n'ibi cyangwa tubibeshuze atariko mu byo twavuganye n'abantu batandukanye twabonye ko ibintu bihari nawe cyagira ati umuti wabyo si ubundi tugiye gusaba ko haza abahinga mbamakungu baza kwitohoreza ku rubuga uko ibintu bimeze mbere mu cyegeranyo gito yabanditse bavuze yuko mu minsi iza bemerewe ko hari abahinga umugwi mutoya uzoza mu Burundi ugaheza ugatohoza aba bahinga rero bazoheza ku itariki ya 21 ku kwezi turimo baje imbere y'akanama ka ONU kajya amahoro n'umutekano bahatange icegeranyo gitoya imbere yuko mu kwezi kwa gatandatu bagaruka mu Burundi kugira andi matohoza mu nyuma mu kwezi kw'icyenda bazoheza bagire icegeranyo rusangi nyamukuru kinini cyane kirimo ibyo bazosaba imigwi itandukanye leta y'u Burundi batavuga rumwe nayo amashyirahamwe yigenga ishyirahamwe mpuzamakungu eka n'ibihugu bisaba u Burundi nk'uko babivuze bagishyika icyo cyegeranyo nicyo kizoheza rero kikaba icyegeranyo rusange cyo muri uko kwezi kw'icyenda uyu mwaka.
Ese Eloge Willy Kaneza, ubusanzwe iyo umuryango wabibumbye wohereje intumwa nk'izi zigakora anketi runaka, hari ibyemezo akenshi bifatwa biba bikomeye cyane cyane bireba igihugu iyo bigaragaye ko harimo ihonyangwa ry'uburenganzira bw'ikimwa muntu. Hari icyo abo bahanga bashobora kuba bakomojeho mu bijyanye n'ibyo ngibyo?
Oya, abantu ntacyo bavuze ko n'umwanya w'amanyi n'amenyesha makuru wabaye muto, bavuze ko ariko bihuta baja ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, kandi ko iki novuga iki gice cya mbere cy'urugendo rwabo ata kintu kinini bafite bavuga, bavuze ko bazobwira cyane cyane icyo bavuze mu gice cya kabiri iyo hazagarutse mu kwezi kwa gatandatu. Ariko bavuze ko mu kintu bishimiye ari uko hazoronka abandi bahinga bavuye mu muryango w'ubumwe bwa Afurika bagenzi babo mu minsi y'imbere, ngo vuba cyane bayivuze ngo umuntu w'inkeya z'imbere bashyira kuyijyana kugira ngo nabo nyine baze gutohoza ku bijyanye n'amari hamwe n'ibyagirizwa n'impande zose batavuga rumwe na leta hamwe na leta nyine ubwayo ibyo bagiye barabwizanya nk'amabi yakoze mu bijyanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu.
Leta yagiye isyeta ibirenge rimwe na rimwe mu kwemerera abahanga kuza gukora amaperereza mu gihugu cy'u Burundi. Ese izi mpuguke zaba zababwiye ko leta yabemereye ko abo bahanga bazemererwa gukorera ku butaka bw'u Burundi?
Iki kibazo ntibakivuze ko umugabo mu rwandiko rutoya bashyize habona bavuga babonanye n'ingene ibintu byagenze, bavuze yuko hagiye kuza mundu w'inkeya ziri imbere abandi bahinga umugwi w'abahinga bazotohoza. Ariko kandi bongeye ko bavuga ko abantu bose babonanye baseruka inzego za leta ngo bareretse ko bafise ubushaka yuko kuri kumenyekana nuko abatohoza boza bakigenga. Abo niyo majambo bakoresheje, bavuga ko abo cyo kimwe n'izindi mpande zose ngo babonanye babonye ko bafise kandi ugushaka ko ibintu byohinduka indyane zigahera mu gihugu.
Eloge Willy Kaneza, wanatubwiye ko abo bahinga bagiye bahura n'abayobozi batandukanye baba bari muri guverinoma, abatavuga rumwe na leta, abo muri societe civile, abo bantu bandi atari abahinga, hari abo mwigeze kuvugana nabo ku buryo bashobora kuba barababwiye icyo aba bahinga babaga babaza?
Oya, babandi ntabwo twashoboye kuvugana, ariko hari umunyapolitiki umwe twahuye ku munsi w'Imana bavuye kubonana, we kubwiwe yavuze ati icyo no kwifuza cyane kandi nabasabye ko bakora ni uko bosinyanira amasezerano na leta icyo yise memorandum, kugira ngo bashyitse ku rubuga leta ntihave ibabwira ngo kora ibi jaha aha ntimuhemerewe, ati nicyo nabasabye kugira ngo bakore bidegembya. Nabo ntacyo bashoboye kubitubwira ko ariko bavuze ko bashimye cyane ukuntu ngo babonye abagize abaserukiye leta mu bisata bitandukanye bavuganye, bavuze ko babugurukiye.
Eloge Willy Kaneza i Bujumbura, turagushimiye cyane kubw'aka kanya uduhaye n'ibyo bisobanuro utanze.
Urakoze nawe Dirwema.
Muri karitsiye ya Swahili iri mu gisagara cya Gitega hato umurambo w'umuntu bivugwa ko ari mu myaka nka 20, abamwishe n'icyatumye yicwa ntibiramenyekana. Mu gipolisi bavuga ko batangiye iperereza. Fidel D'Antoine Nsabimana ari Gitega yakurikiranye iyi nkuru. Fidel, tubwire uwo murambo w'uwo muntu wabonetse ryari, impamvu yaba yarishwe mwashoboye kuyimenya?
Umurambo w'uwo muntu wabonetse mu gatondo abantu bakivyuka kare bagenda ku mirimo n'abanyeshuri bariko baragenda, mbere benshi bana bandanije bace baguma ngaho batse n'abatinye bagira ubwoba kuko bisanzwe bitamenyerewe mu gisagara kubona imirambo mu gisagara cya Gitega kubona imirambo. Hanyuma ntaho ashoboye kumenya abamwishe, ariko abo bakeka n'abantu nyine basanzwe baba aho muri ivyo bice, ariko nta n'umugushi ku gipolisi kirafata.
inzego z'ubuyobozi sezo ziravuga iki kuri ubu bwicanyi?
Inzego z'ubuyobozi umukuru wa zone novuga gisagara cha Gitega we aravuga cyane yuko bibabaje kubona uwo muntu yarapfuye agapfira ahantu hasanzwe hari amazu hirya no hino nagire n'umutabariza kandi n'ababa aho hantu haruwo twayaze araremeza neza yuko yumvise umuntu akoma induru atakatakamba ariko nawe nyine avuga yuko atagiye gutabara ivyo rero abajejwe intwaro yaba utwara karitsiye Swahili cyangwa utwara zone ya Gitega y'umuji bavuga yuko ari ingendo mbi mbese yaciye agirisha inama yihuta yo guhumuriza abantu bari bagize ubwoba abahamagarira kwibuka gutabarana aho yavuze ko ari umuco mwiza w'Ikirundi gutabarana ko bibabaje kubona umuntu yaku buzima yagira umutabaritse kandi yatatse.
Ese umwirondoro w'uwo nyakwigendera wabashoboye kumenyekana?
Yamenyekanye mu gipolisi bavuze yuko ari umuntu witwa Ndayisenga Dieudonne yamuka muri komine ya Gishubi ni mu ntara ya Gitega nyene akaba yarasanzwe gukora akazi ko gusudira navyo nyene yabikorera hano mu gisagara cha Gitega ahantu bita kuri Carrefour.
Ubuse ni ukuvuga ko iperereza rigikomeza rero?
Iperereza rirakomeza hari abantu bari bagiye basa naho biketse ariko abantu basanze bugaye inzu ni ukuvuga ko babaye nk'abahunga nta ntibari ababona ariko barakomeje kubashakisha ko bavuga yuko ari bo boba baramwishe bamwiketse ko ari umusuma abandi nabo bakavuga yuko bishoboka ko yazimira inzira biturutse ko ashobora kuba yari yanyoye inzoga nyinshi akazimira inzira kuko no mu gutaka baramubaza ati wowe hano wahaje gute nawe akavuga yuko atazi uburyo yahaje atanahazi gutyo rero bakaba baciye boba baciye bamujyaniranya bibaze ko ashobora kuba ari ngo byikibi aje kwiba.
Umutekano muri rusange aho ngaho mu mujyi wa Gitega wifashe ute Fidel?
Muri rusange mu mujyi wa Gitega umutekano urakwiye abantu baraterama kugeza amasaha ya kure ndetse n'ubutambiro bimwe bita amagatoni birakora ukuri kwamye muri weekend ku buryo usanga mbese n'abantu b'i Bujumbura benshi aho usanga bitoroshe guterama baduga kugira ngo bashobore kuryohererwa ahantu hari umutekano. Ibyo rero dukunda kubibona nko mu bihe by'iminsi y'imyaramo bita weekend mu rurimi rw'hanze ariko bavuga yuko bishimira ko umutekano uri bigatuma baduga cyane cyane urwaruka cyangwa urubyiruko benshi baraduga muri weekend kwidagadura.
Urakoze cyane Fidel D'Antoine Sabimana tuvuganye ari mu mujyi wa Gitega aho ni hagati mu gihugu mu Burundi. Abagore bo mu ntara ya Bubanza aho ni mu Burundi naho barasaba guhagararirwa mu nzego z'ubuzima bw'igihugu ku bice 50%. Ibyo ngo byaviramo ibibazo barimo nko guhagarikwa nko guharikwa bikagabanuka. Ibi babivuze mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka yari muri ibyo birori. Evariste Nzikobanyanka uranyumva?
Ndakumva neza Edigwema.
Twagize akabazo ka tekinike ariko mbere na mbere ushobora kutubwira ibyo birori byari bimeze bite Evariste?
Egome Edigwema nkuko uyivuze ibyo birori byabere ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza. Ibirori rero byaranzwe n'imvura nyinshi kuko imvura yatanguye kugwa yatanguranye n'ibirori irangizanya n'ibirori abantu n'ukuri bari batari mu bwugamo bari batose.
Ubutumwa bwatangiwe muri ibyo birori ni nk'ubuhe Evariste?
Ubutumwa bwatanzwe nohera cyane cyane ku bakenyezi bo bene urubanza kuno munsi ni ukuvuga abakenyezi bo ngaho ibubanza bakira neza icivugo cy'uno mwaka kivuga ko boba baserukiye mu nzego ku rugero rungana n'abagabo gushika mu mwaka w'2025. Abo bashikiriza ko ivyo bikunze bokira akageso ko guharikwa no kutagira ijambo mu rugo.
Ese icyo kibazo cyo guharikwa ni ikibazo gikomeye cyane gikomereye abagore?
Icyo kibazo kirakomereye cyane abagore bo mu ntara ya Bubanza na cyane cyane yuko abagabo babo ahanini usanga bakora uburimyi bw'umuceri iyo rero ngo umuceri weze abakenyezi baca baharikwa hamusanga umugabo yamaze gushora umuceri ashobora no kurongora abagore batatu.
Ibyo birori kandi byari byitabiriwe n'umufasha w'umukuru w'igihugu, niko byari bimeze.
Ego me umukenyezi w'umukuru w'igihugu niwe yari yitabiriye ibyo birori. Denise Nkurunziza rero cyo kimwe n'abafasha amajambo arashigikiye ko abakenyezi bose rukirwa koko bihagije mu buzima bw'igihugu, ariko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu atera kama abakenyezi n'abigeme ko kwerekana ko bashoboye.
Urakoze cyane Evariste Nziko Banyanka, yitabiriye ibirori byo kwizihiza umunsi wahariwe abagore wizihirijwe mu ntara ya Bubanza, aho ni hagati mu gihugu mu Burundi. Kiliziya Gatolika mu Burundi irahamagarira Abarundi cyane cyane abanyepolitike kujya mu biganiro bigamije gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu. Ibi biri mu ijambo ryasomwe n'umwepiskopi Gervasi Banshimiyubusa uyoboye inama nkuru y'abepiskopi Gatolika y'u Burundi ku munsi w'ejo. Mukanya yavuganye na mugenzi wanje Frederic Nkundikije.
Nyakubahwa Musenyeri Gervais Banshimiyubusa, umukuru w'abasenyeri mu Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mutoye kugira ngo tuganire. Nashaka kubwa mbere na mbere tuvugane ku byerekeye inama mwakoze n'abasenyeri b'i Burundi, mukaba mwarasohoye itangazo mu majambo make cyane rwose mu kanya gato munutumwe ibintu mwashikirije musaba Leta y'u Burundi n'abanyapolitike n'ibi.
Twebwe icyo tuvuga ni uko tuzi ko ibibazo bya politiki bisanzwe biraba abenegihugu bose, kuko nibo bakuru, ariko kandi turemeza yuko abanyepolitike beza b'ukuri aribo mboneza muri ibyo bibazo bya politiki. Icyo gituma rero utera kamo abanyepolitike bemera Imana kandi ni benshi, na cyane cyane abanyepolitike b'abakristu, ngo bahabere abagabo mu guha amerekero meza igihugu cyacu. Kuko ku bwacu tubona umengo igihugu cyacu giteye nko mu mayira abiri. Ibitwereka yuko giteye mu mayira abiri ni uko umengo uko intwaro yari isanzwe utegekanyije, ubu bisa n'uko umengo ntibikenewe na bose. Ibyo rero biraboneka, murabona twaraciye mu ntwaro y'icyami, turaca mu ntwaro ya gisirikare ifise umugambi umwe, duhava dushika kuri iyi ntwaro rero twakimazemo imyaka cumi. Tubona yuko yari ishingiye ku migambwe myinshi, mugabo ubu murabona by'imigambwe bisigaye bigorana, yarashwanyaguritse yene ntigikora. None gatuzoza turabibaza barabisikanya gute ku butegetsi, bizogenda gute? Kuko murabona ngo mu buheruka byaragoranye cyane. Icyo ni cyerekana
muravuze yuko. Muravuze Musenyeri, ikibazo cyiza cyane rwose cy'ukuntu buherekanye ubutegetsi ku bwanyu, ubutegetsi mu Burundi bwo herekanwa gute?
Twebwe icyo tugabirije kuvuga si ingene twobwira abanyepolitiki ingene bobisikanya ku butegetsi. Ingene bobisikanya ku butegetsi ni uko bo bokwicara hamwe bakaraba uburyo bwiza bagiye gutorera hamwe. Kuko twe twemera yuko abanyepolitike aribo mboneza mu bya politike, nibo rero babizi, nibo babyirigwamo. Twovuga yuko aribo muhamagaro wabo, bagiye hamwe rero ko nta n'umwe afise inyishu mu kuko wiwe, baraheza bakavugana bahereye ku byari bihasanzwe, karaba ibyiza boheza bagashikako. Kuko intwaro zose zamaziza zirategekanywa ari uko abantu babyumvikanye ko nanone bakurikije amategeko. Na cyane cyane twe iki turazishinga ubu ni uko naho imikino ya politiki bagomba kuyibandanya, mugabo badashobora kuyibandanya abantu bari ko barabandanya bapfa, abantu bari ko barabandanya banyuruzwa, abantu bari mu buhungiro bagoreweyo. Ibyo twebwe tubona yuko ku bantu bafise umutima batobandanya bagira ngo bagiye umukino wa politiki, babwirirwa nyabona kwicara hamwe kugira ngo batorere inyishu ibyo bibazo byose, abantu bashobore kumererwa neza kandi basubize hamwe, igihugu gisubire kuba kirimo abantu bashize hamwe
kugira ngo amerekano meza aboneke. Nk'uko mwabivuze mu majambo atomoye ku bwanyu, nk'uko gukemura iki gihe
amerekero meza kuri twebwe inyishu ya Mario nyene nuko abo bose bitwa abanyepolitike nuko uvuga bari ku butegetsi n'abari ko bararondera kubushikako uko niko byama biri muri demokarasi amare bari ku butegetsi n'abandi bari ko barabugwanya cyangwa babushikeko nibicare hamwe babirabire hamwe bace batorera hamwe amerekero meza y'igihugu bicaye hamwe twebwe turemera yuko bashobora gutora inyishu kandi iyo nyishu niyo bari nziza muri iki gihe
Musenyeri Gervais bashimiye gusa abarundi bagiye mu biganiro inshuro nyinshi cyane rwose ariko uko imyaka iheze ugasanga basubiye muri cya kibanza barimwo ntimubona ko itegetsi bwiza n'amahoro vyogaruka ari uko habaye amatora agimwe na bose amatora yitabwe na bose
erega ayo matora kugira ngo ashobore kugendwamo na bose nuko babavyumvikanye none bazogira amatora gute mu gihe nk'imigambe itariki rakora kuko amatora abantu ngira ngo batora neza ahitamo neza kuko baronsa kajyo kukumva abafise imigambi n'iyi cange abafise imigambi myiza bagomba gushikiriza abanyagihugu abenegihugu n'igihugu nyene bakabumva bari ko barayashikiriza mu gihe ataburyo buriho bwo gushikiriza iyo migambi kandi inyuranye wumva ayo matora azoheza agatunganywa neza gute nibatora ubwo buryo bwungene butunganya ayo matora ivyo byose batarize kubigira murumva vuze wari bwo buryo bwiza bugezwe ko nibwo abene gihugu bazoheza bahitamwo
mwarateye akamo kandi gasaba ko hoba biganiro bigiyemwo nka bose leta y'Uburundi ivuga ko ibiganiro bizojamwo bose amakungu yose asaba kuri ibyo biganiro bizojamwo bose ariko leta y'Uburundi ikagaruka ikavuga ko abagize uruhara muri kudeta canke abagize uruhara mu migomoko batotumirwa muri ibyo biganiro ku bwanyu abagize uruhara mu migomoko no kugira kudeta botumirwa muri ibyo biganiro
abo tumigwa abanyepolitike ni waheza bakabaraba neza abaribo uko biri kose abantu bose bashobora gutuma amahoro aboneka mu Burundi botumigwa kugira ngo bagire ico baterereye bumvise ibyo ariko baraterera ari ibintu bisambura abo bantu yabagabo bicaye hamwe bashinga nawe bakaba bari hamwe baraheza bo nyene bakamenya ingene babakumira mugabo mu Kirundi bagira bati nta wangi catumvise catumvirije twibaza rero yuko bashoboye kuja hamwe bose abadafise ibyumviro byubaka buke buke bo kwikumira bo nyene kubera ibyo ariko barashikiriza
ku bwanyu rero abasohorewe umutahe wo gufatwa barashobora gutumirwa bakumvirizwa hanyuma kumva ko bafite intumbero y'amahoro canke atari intumbero y'amahoro
twebwe ntituvuga ngo shiramwa abacanye kuramwa aba abantu bose bari muri politike kandi babona ko bafite icyo boterera abo bose nibagende mu gihe tubona yuko boshobora kugira icyo baterereye ngo amahoro aboneke mu Burundi kandi nta kindi kintu kirazishinga abarundi bose atari uko bagira bati nako amahoro yoboneka tugasubira tugakora imitima iri mu nda ushobora kumvikana twese kugira ngo ubukene bwabaye ndanse mu gihugu turabe yuko bukebuke twoza turabuvamo
imbere y'abatora Ekleziya Katolika hari umusenyeri yigeze kuvuga ko abantu bose boja nk'ubwo amatora atatunganijwe neza bwabaye nk'abaja Ekleziya Katolika iracari kuri iryo jambo nyine
usanga ari ibyo mwumvise mu isengero ngira muheza mukabibarija aho mwabyumvise niwe aheza akabisigura neza
muri iki gihe musenyeri hariho umutekano mu Burundi nk'uko mwabivuze eka waratosekaye abantu baricwa abasivile baricwa hariho ibirego bivuga ko hariho nk'abapolisi nabo nyene baturubika ugwaruka rw'abasore eka hariho n'amakuru avuga ko hariho aba emisore nawe nyene itera ikora ibitero kwa polisi akamumotera imirwi yose nakaye
twebwe ku rwego rwa Ekleziya Katolika kandi nk'umuntu yemera tugira tuti abo bose bagiye mu nzira y'ukuryana mu nzira y'ingwano mu nzira y'imidurumbanyo abari bo bose nibave muri iyo nzira kuko iyo nzira ni mbi iyo nzira ituma haba marira iyo nzira ituma haba inzangano nyinshi inzira nziza ni yuko abantu baheza bakicara hamwe ibyo batumvikana ko byose bagaheza bakabitorera inyishu ari uko ariko baraganira nk'abantu nyene
akamwe botera abanyapolitike mu Burundi naho cyane cyane abari ku butegetsi
akamwe dutera bamwe niko dutera n'abandi nuko bose nyene boraba ingene bokiza iki gihugu mu kugira byo bashoboye byose no mu kwitsinda mbere kugira ngo bashobore kuraba yuko igihugu cyoshobora kogorora kugira ngo turabe yuko abantu bose biza hamwe abantu bagaheza bakagerageza kugwaniriza hamwe ubukene turimo gutyo niho abantu bashobora no guhapfa bakabandanya bakundana kuko bazaba bagiye mu nzira nziza y'ukumvikana
muri iyo nama mwarashikirije ikibazo gihambaye cyane bose c'abarundi bagorewe hanze mu makampi impunzi mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi ikintu ku bwanyu cyokorwa kugira ngo izo mpunzi zitahuke zisubire mu Burundi niki
ibintu byokorwa ni ibinyene turiko turavuga nuko abashamiranye boheza bakumvikana hanyuma rero umutekano ugasubira ku umutekano wose amahoro cyane cyane amahoro umuntu yumva ngo ku mutima agasubira akagaruka muri bose gutyo rero impunzi ziraheza naho atamuntu yorinda kwibara zitera kamo cyo nyene zikumva yuko aho hantu hatekanye zishobora kuhaza kuhagaruka nicyo gituma uburyo buriho n'ubwuko abantu bashamiranye bicara hamwe bakumvikana hanyuma rero igihugu kigasubira ikamera neza cyane gutyo impunzi zicazibona yuko iwazo ari i Burundi zikaca zigaruka
tukivuga nyine ku kibazo cy'impunzi hariho amakuru yatangajwe aremezwa n'abategetsi bo muri Departement de l'État America ayo makuru kandi yaremejwe n'amashyirahamwe akomeye ikana ishyirahamwe mpuzamakungu ryarungitse abahinga batoza ibyo birego bakaba baremeje ko hariho impunzi zikugwa amakampi zikaja guhabwa imyimenyerezo ya gisirikare kugira ngo zitere Burundi akamumotera impunzi nk'izo zemera abazitwara bazikuye mu makampi ni nka kane
twebwe icyo kibazo ntitwaronse umuntu aza kukitubwira
mu gihe ibyo bari byo hari akamumotera
akamo kamarika kandi abantu bose bafashe inzira atari inzira y'ukuganira atari inzira nziza kuri twego abafashe inzira idashika
mu majambo make cyane rwose mwihweje abategetsi mpuzamakungu eka harimo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu eka abategetsi baserukira akanama mpuzamakungu kajeje umutekano bagendeye Burundi hari intumwa za Leta z'Ubumwe za Amerika zama mu Burundi muribaza ko abo bategetsi bose tushizemo n'aba bategetsi baserukira ibihugu bitanu bikomeye vya muri Afrika bagiye mu Burundi murafite kwizera ko izo ngendo zose z'abo bategetsi zizogirira akamaro abarundi maze bakakura amahoro amahoro gasubira gasasagara mu Burundi
umuntu wari we wese aje kugerageza guterera kugira ico aterereye murumva abafise ico amariye u Burundi nico gituma twama twiyumvira yuko uramutse aje mu Burundi kandi akazanwa n'uwo mutima wo kugarukira ku Barundi uwo mutima wo kubaremesha no kubahanura uwo muntu tuzo tibaza yuko abari karakora ibyiza biraheza bigafasha mugabe bigafasha abarundi bonyine ubwabo mu gihe bemeye yuko batorera hamwe inyishu z'ibibazo byabo kuko nanone abantu bo hanze sibo bazotorera inyishu abarundi muri byose abo hanze barafasha ariko umuntu afasha uwifashije
mu gusozera Monseigneur Gervais Bashimibusa Ekleziya Katolika ifise abakristo eka mu Burundi hari bakristo bashika barenga 90% mbe murabona ko uruhara Ekleziya Katolika ifise mu kugarukana amahoro abategetsi ba Ekleziya Katolika barukoresha ko bashoboye kose kugira ngo amahoro abone agaruke mu Burundi
ivyo abandi ni boheza bakabivuga kuko ntawo baza isuka yuko irima neza uyikoresha ni waheza akamenya kwirima neza
Musenyeri Gervais banshimiye gusa ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire
murakoze imani baheza gira
murakoze cyane gose namwe imana ibaheza gira
Shuti mwari muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha dushimire injeniyeri wadufashije mu muhanga bw'ibyuma na Fatuma Karalalimasi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya gatani Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika